Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Nyiriwe cyane mwaramutse bivanye na mwirereye bakunzi b'ikiganiro yaga ku nshuro yacu ya 91 cy'umugambi runani rw'amashyirahamwe ya Rete International Pole Institute na Internews afashijwe uburyo bw'amafaranga n'umwe bwa buraya mu gutorera inyishu byihuse ikiza cya COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini kagizwe n'u Burundi, u Rwanda, Uganda, Tanzania na Repubulika y'Intwara Rusange ya Congo. Kaza agenda kibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli. Turahera Uvira, abanyagihugu b'Abarundi basizwe mu kato ku yindi nshuro guhera ku uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 11/2021 kugira ngo bahangane n'ikiza kigira kabiri cya coronavirus. Imbibe zose zirusini zo mu mazi bikaba byugaye, iyo akaba ari ingingo y'umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Tade Ndikumana yafashwe mu ntumbero yo guhagarika igihugu kigira kabiri cya COVID-19. Murongwe, mwimisi turangije haravugwa ubusuma ni kubagurwa mu muzi z'Abarundi zo mu site ya Murongwe. Aba bahohoterwa akaba ari abasanzwe bakora ibikorwa byo mu murima. Ubusuma buherutse akaba ari ubwabaye ahavuba ku igenekerezo rya 9/2021 aho impunzi z'Abarundi zari zigiye mu mirima zagwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho batashoboye kumenyekana. Amatelefone n'amafaranga atari make akaba ari byo izo nkozi z'ikibi zanyaze.
Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 n'uwa mungu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka, impunzi zishika 38 zo muri site ya Murongwe zarafashwe mpiri zongera ziribwa n'umurwi witwaje ibirwanisho mu mirima iyo bakorera ibikorwa byabo ikaseke ku birometero 8 uvuye mu ikambi ya Murongwe. Uyo murwi waje giturumbuka ukoranya abari mu mirima bose aho bariko barasarura ibiharage abandi barinzi inyoni mu mirima y'imiceri barabegeranya babategeka gutanga amatelefone yabo n'amafaranga yose bari bafise. Tubamenyeshe ko amatelefone 13 ariyo yibwe nabo bitwaje ibirwanisho hamwe n'amafaranga ashika 220,000 y'amafaranga ya Kongo. Tubamenyeshe kandi ko ubwoba butekeye impunzi zo mu ikambi ya Murongwe bivanye n'imigwi yitwaje ibirwanisho ihora ica muri iyo kambi mwijoro bakiyumvira ko umwanya n'umwanya bashobora kugirirwa nabi.
Mwiki gihe ibihugu byinshi byo ku isi biriko vyihutira gucandaga abanyagihugu bavyo urucanco rwo kwirinda ikiza cha coronavirus. Uruganda rwiyandikiro rwa Ongea Yaga rwegeranije ivyumviro vy'impunzi z'Abarundi n'abakongomani babakiriye kwico kibazo kubijanye no gorukingo ruriko rurakoreshwa rwa Pfizer BioNTech rw'ikigo Oxford gifashanije na Moderna. Tutega matwi ivyumviro vyabo twashoboye kuvugana.
Turishimiye gorucanje ahubwo leta niraba ingene yobandanya kudukingira ubuzima bwacu butarabandanya gusinzikara. Ubwo iyo ngwara coronavirus iraduteye ubwoba kuko ni ingwara inyarutse kwica.
Turasabye yuko botuzanira uwo muti wo kudukingira icyo kiza cya ruhonyanganda kivisi kiza kutumara. Ibyo rero nibyo tumwe turasaba yuko leta yoshobora kuturungikira uwo muti ningogana ningoga.
Mu by'ukuri turishimiye kumva yuko urucanco rwa coronavirus rwabonetse kuko ni intambwe nini cyane ku isi yose nzima. Kukuravye ni indwara yariteye ubwoba isi nzima kandi abantu bapfa ku bwinshi. Rero tugasaba niya ba leta ya Kongo yaravye kabona ko bikenewe ugo rucanco ko rushikana mu gihugu cya Kongo, tuzokwakira kuko leta nizo bayabonye yuko bikenewe ko abantu bayo bafata ugo rucanco.
Numunezero nangero kumva ugo rucanco rwabonetse. Bo nimba leta ibona yuko ugorucanco ko atangaruka mbi rufite ndukuri turi tayari kugwakira.
Ahani usozereye ni Shabani Hasani yafatanije na Marie Charles Ninazwe nibo bashoboye kubategurira iki kiganiro. Emmanuel Nirameba yarabahagarikiye naho kuri mikro yari Jewe Mabrika Vunjapori naho utaha.